amahiganwa abakinnyi b'abarundi bari bitavye yahora yitirirwa akarere ka gatatu muri boxe ku mugabane wa Afrika yatanguye kuwa 12 ku kwezi ahera kuwa 17 ariko yahindutse umugabane wose wa Afrika championnat d'Afrique mu gifaransa nubwo babuze amafaranga bariha bari bemeranije n'ubushanganje bujejwe inkino ko buzobikora imbere yuko bagenda nkuko bisigurwa na Eric Ndayishimiye atwari ishyira hamwe ry'urukino rwa boxe mu Burundi
twarasabye leta kugira ati tuguserukira Burundi mu nyuma zazitegekanijwe muri gabo za Afrika barashoboye kutwemerera abantu batanu mu nyuma tubona yuko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshyira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kubyemera rero baca bemera yuko baca bashyiramo n'uwiwabo muri minisiteri bakaba abantu 11 tumaze gusaba uruhushya rwo kugira tuze ngaho muri gabo twarashoboye kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izo turira ibindi bisigaye tuje tubaza kugaza ibicererwa ku murimo wategeza kutuzana ngaho nyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira n'amahera turabura mu nyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari Habyarimana Ornella araronka medaille de bronze Eze Jama araronka medaille de bronze mbere rero turarindira yuko hari icyo botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federasiyo yo muri Gabon batubwira yuko twateze kubariha yuko dutegereza kubariha mbere barasokora na fakture y'amadolari 2400 n'amajana 680 gushika itariki 19
turetse ko afungiwe cy'amaso Libreville babiri muri bo harimo Ndayishimiye n'umumenyereza batwe pasiporo zabo n'uburyo babayeho ntibushemeye na gato
tufashwe nabi cyane kuko mbere no gufungura ngaha badufungurira nabi kose hari ibintu by'imikate byumye bitagira n'inkodo baguma babaha nyine kugira umuntu ntapfe gusa usanga nyine abakinnyi kugira baje mu buriri rumengo bagenda baraganya ati mbega yene turagenda kuri bijya bintu nabo n'abantu batagira urufaranye imbere n'inyuma kubera atakamba nyine bagize tumerewe nabi kose ubu twabya yuko atakubyifashe atakutumerewe kuko gushika ubu ntituraronka umuntu aduhumuriza yuko ariko barabikora kugira baturihire ayo mahoteli mikumbo y'amagambo akaba boxeri bahora babaye uko bakaronka turi mu yabira turarindiriye muri Gabon naho urumva mu pasiporo baradusubiza tubona iyo bica kabisa turarindiriye kugira turabe icyo bamo kumbure kwa cyabuzwe ku maradiyo rwose mbona bari kumenyesha makuru mugoma mubimbaza kibaza yuko nawe no leta niture kuko leta n'umubyeyi wa bose kirarabe kidufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mu kurindira yuko ibafasha utwara ishyirahamwe rya boxe mu Burundi asanga hashobora kuba n'izindi nkurikizi mbi
nawe tuzashobora kumenya icyo bari barategura abo bantu bo muri Gabo ukuntu badufatiye amapasiporo ntidushobore gufungura uko dushaka urumva ko ari ibibazo kandi urumva bashobora kutwitwarira muri zone mbere no muri Ayiba ugasanga badufatiye ibindi bihano ruhashya bikomeye urumva rero nta feri tuba tuduze tutarishye tuba twiyandagaje kandi urumva ari ibintu twavuyeho tuzi ko dutegerezwa kujya kuko hari igitabo bita Kenyu Delegation handbook barungika bakashyira mu ibintu kuno bizogenda byose byarimwo yuko tutegereza kuriha amahoteli mu ofisiye akariha $60 par jour mu kinyi akariha $40 par jour tutegereza kuyariha kuko ni itegeko
abakinnyi n'abari babaherekeje bari kuba bavuye muri Gabon kuva kuri uyu wa gatandatu bagashyira Bujumbura kuri uyu w'Imana batera kamo ababishoboye bose kubafasha na cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe akunda inkino na rya bari binanase bakaronka imidari ubushanganje bujejwe inkino buremeza ko bagiye muri Gabon bahawe ubusha nabwo nk'uko biboneka mbere kuri izo musha zahanahanywe ku mbuga nkoranyambaga z'amenyeshamakuru b'abarundi ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye na gato erojo wikaneza Nairobi iruja Amerika.